mwumvanira radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya wa makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, namwe muteze amatwi muri aka kanya ahaninagizwe navugwa muri Afrika. Abapolisi 11 barishwe ku munsi wa mbere baguye mu mutego w'abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bwa Burkina Faso. Abandi bane baraburirwa irengero ryatangajwe na leta ejo ku munsi wa kabiri. Umushikiranganje ajejwe umutekano mu gihugu Useni Compaoré yavuze ko baguye muri uyu mutego w'abagabo bitwaje inkoho mu masaha ya saa 9 z'umuhingamo ku munsi wa mbere. Yirgu ni mu kagwati gato kare mu buraruko bw'igisagara cha Barsalogo. Abantu 8 bari mu mugwi waserukiye Uganda mu nkino za Olympique bashizwe mu kibanza cha bonyene mu Buyapani aho bazoguma kugeza mu ntango z'ukwezi kw'indwi. Abategetsi mu Buyapani babitangaje jo ku munsi wa kabiri inyuma yaho umumenyereza wabo apimiwe bagasanga yaranduye coronavirus bagishika ku kibuga cy'indege mu ndwi heze. Uwo mugwi w'abantu 8 bagizwe n'abaterani bifunsi abamenyereza babo hamwe n'abategetsi bagiye bajanye bashitse mu Buyapani ku munsi wa gatandatu naho bavuye muri Uganda bacandazwe kandi bapimwe bagasanga nta mugera bafise. Nticabujije kumumenyereza wabo asangwa yaranduye igihe bapimwa bashitse ku kibuga cy'indege Narita i Tokyo mu Buyapani. Abanyanigeria 15 banyurujwe barashoboye gutoroka mu byara by'ababatwaye igihe babaca mu ryahumye basinziriye. Bari mu banyeshuri barenga 130 n'abigisha banyurujwe n'abitwaje ibirwanisho babakuye ku ishuri rya seminari ry'ikisilamu mu ndwi heze nk'uko umuyobozi w'iryo shuri yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ejo ku munsi wa kabiri. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu abagabo bitwaje inkoho hafi amajana 2 bari ku mapikipiki barashwaye igisagara cya Tegina muri leta ya Niger batwara abana b'abanyeshuri 136 hamwe na bamwe mu bigisha babo. Abashoboye gutoroka bagizwe n'abahungu 9 hamwe n'abakobwa 6 harimwo umukobwa w'imyaka 7 bose baciye bahuzwa n'imiryango yabo nk'uko abategetsi babivuze kandi ngo bizeye ko n'abasigaye bazorekurwa vuba. Ibanki Nkuru y'Isi yatangaje ku munsi wa kabiri ugukorera hamwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika mu gutanga amafaranga yo kuronsa incanco za COVID-19 no kuzishikana ku bantu imiliyoni 400 muri Afrika. Mu nama yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video, umuyobozi akurikirana ibikorwa mu Ibanki Nkuru y'Isi Axel Van Trotzenberg yavuze ko iyo banki itanze imiliyaridi 12 z'amadolari azogura no kurungika incanco imiliyoni 400 za Johnson and Johnson ku mugabane wa Afrika. Ni mu ntumbero kurinda ko haba igice cya gatatu cy'abandura ku bwinshi COVID-19 muri Afrika. Uyu mugambi uzobaye intambwe nini mu gufasha Afrika gushika ku ntego yihaye yo kuzoba yaracandaze 60% by'abanyagihugu bayo gushika mu mwaka w'2022. Umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bifungurwa PAM yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abanyagihugu barenga umuliyoni mu bumanuko bwa Madagascar bariko binjira mu bihe by'amafa atewe n'inzara aho abashika ku 14,000 baza bamaze kugarizwa n'inzara. David Beasley yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu baronka ifungurwa bibagoye kandi benshi bicwa n'ikigoyi. Umukuru wa PAM avuga ko bamwe basigaye barya utwondo mu ivu abandi bakamura amashugwe ku biti akaba ariyo bafungura.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi abakobwa bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga batangiye gahunda yo gusura bagenzi babo b'abanyeshuri babaganiriza ku bijyanye n'imyifatire yabo mu gihe cy'ibiruhuko
intumbero ya mbere yatumye twiyumvira kuri iki kintu cya mbere twateye iteka ryo guserukira abandi iyo umuntu aba yamuserukije w'abandi mu myifato za mbere agira no guhanura abandi ubaserukira mu kubabera akarorero
uwo ni Anne Niyera umwe mu barundikazi bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga aya makuru n'ayandi ni mukanya ntimujye kure amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tubahere mu Burundi abakobwa bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga batangiye gahunda yo gusura bagenzi babo b'abanyeshuri babaganiriza ku bijyanye n'imyifatire yabo mu gihe cy'ikiruhuko inkuru y'ijwi rya Amerika yateguwe hifashishijwe abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda
nkuko bivugwa na Anne Niyera Miss Ingoma Gitega icatumye bagiriya icyumviro cyo gutanga impanuro ku bigeme b'abanyeshuri biga mu buraro no kubera bimaze kuboneka ko abo bigeme bari mu mugwi w'abigeme bashima kwirekura mu kiruhuko bivanye n'uko mu buraro basa n'abugaranywe Anne Niyera akavuga ko ari viza ko bufata akanya ko kuyaga nabo imbere yuko ikiruhuko gikuru gitangira kuko ngo bashobora gutanga inyigisho zo gutangiriza
intumbero ya mbere yatumye twiyumvira kuri iki kintu cya mbere twateye iteka ryo guserukira abandi iyo umuntu aba yamuserukije w'abandi mu myifato za mbere agira no guhanura abandi ubaserukira mu kubabera akarorero ugabuka nabahanura rero ni muri iyo mvu twumviriye ko tugomba gutekerera impanuro donc tubatekerere impanuro y'ukuntu bazitwara mu ruhuko kubera kenshi abana baba bari biga mu mashuri yo kurarayo usanga muri vacances mu karuhuko ariho bahura n'ingorane zitandukanye ati rero reka tubahanure kugira ngo bazobagire ingeso nziza muri ico gihe
Bigirimana Keti Merveille Dufine wa kabiri ari mu batanze ikiganiro avuga ko kabaye akaryo ko kuyaga nk'abigeme bagenzi babo ibijanye n'ubuzima bw'umwigeme Keti Merveille yabona ko kuyaga hagati yabo nk'abigeme kuko bugurukanira uwo mwigeme akamenyesha ko hari aho bishika ugasanga ikiyago hagati y'umuvyeyi n'umwigeme w'umuyagabaga kubijanye n'ubuzima bw'umwigeme akabona ko izo nyigisho Tizo sahiriza abavyeyi mu bijanye n'ingeso biere y'umwigeme.
Mu kiruhuko hari gihe abigeme bitwara bona abigeme cyatu. Kubera kenshi yaganye ishuri ragirira abagira abagorora, ntibaronka umwanya ibintu bibi, ibi bagenda barakora. Ugasanga umwana w'umwigeme arafise nk'abagenzi babi amutwara mu bintu bibi, ugasanga arabigiyemo ubuhumbu, kuja mu bintu by'inzoga, n'uzi yawe yaramutwika n'ibintu bitandukanye. Ni byiza cyane gose ko tubyamenyesha kika. Kora turakunze kubona yuko hari abavyeyi batagamiriza abana babo ariko si bose ariko kandi nshane cyane uronsera abandi abindi bigeme nka wewe baza kuguhanura birafasha bose gusumba
ikindi abigeme babonye mu gwaruka rw'abigeme nuko umwigeme w'umurundikazi agifise ukutizera muri we haba mu gufata ijambo canke mu gufata ingingo kubijanye na kazoza kiwe no gutanga iciyumvira kubijanye na kazoza k'igihugu Miss Anne Niyera akavuga ko akwiye kugwizwa inyigisho kubakangurira kumenya ko nabo nyene bashoboye
mu karanga k'igihugu cy'u Burundi abigeme benshi n'abakobwa ntibazi gutinyuka bama bari hariya nyene inyuma ariko iyo umwereze yuko ashoboye yuko ari umuntu w'agaciro kandi ko ashobora gukora ikintu gihe inyungu abantu benshi kigashikana iterambere ahari mu muryango mu ntara rimwe no mu gihugu cyacu cy'u Burundi babuze gusa uko kuntu babuze uko kuntu babakangurira bashobora babuza abantu babakangurira muri ico kinyo kugira bamenye yuko bashoboye muri ubwo buryo bwo kumenya gakiri ka no kubikoresha kugira bashike donc bashikane iterambere aho bari
abo bigeme baronkejwe inyigisho zingene bo kwifata mu kiruhuko gikuru barashimye bakemeza ko ari inyigisho ngira kamaro na cane cane iyo bazihawe nabigeme bafata nk'icitegererezo cabo kuko bifuza gushika aho bashitse
dweje kuronka inyigisho duhejwe na Miss Ingoma bakaba batwigishije ingene umuko mukobwa yo kwigenza mu buzima bwiwe ko ategeje kubera akarokeza abantu bose bamubona ko tugiye kwigenza koko nk'umukobwa w'umurundi kazi kandi umurundi kazi akamagezwa misi yose n'indero nziza cyane byampaye ingufu kuko n'abakobwa b'abanyakaranga kandi beza rwose mu gihe aribo babitwigishije zo natwe kugerageza guca aho baciye natwe mu kugira imigenzo myiza icyo nakuyemo ni uko utegereza kumenya kwiha agaciro ahantu hose uri ukamenya icuri ukamenya no kuyonta abandi kubona kure mu bisanzwe.
Abo bigeme batowe nk'abanyakaranga mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi bemeza ko izo nyigisho biteguye no kuzitanga mu buruhuko bukuru. Ibiro vya buramatari w'intara ya Gitega vyaremeye kuzobashigikira mu guca ku makomine yose agize iyo ntara, bakangurira urwaruka kugira inyifato iruhesha agaciro igatera iteka abavyeyi n'igihugu.
Kuri uyu wa mbere, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba nshya zo kwirinda no gukumira virusi ya corona nyuma y'imibare myinshi yabanduye yari yagaragaye. Muri izo ngamba harimo ingendo hagati y'intara n'umujyi wa Kigali ndetse n'ingendo hagati y'uturere n'utundi zahagaritswe. Hari kandi ibikorwa by'imyidagaduro n'imihango y'ubukwe nabyo byahagaritswe. Abaturage mu karere ka Rubavu mu Rwanda baravuga ko ubuzima bwatangiye kubamerera nabi kubera amabwiriza yaguma mu karere bamaze iminsi. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Jean-Baptiste Ndabananiye.
Ubuzima sinavuga ngo bumeze neza kuko abakiriya baragabanutse, amasaha yo gukora yaragabanutse.
Ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe, ubuzima nyine busubira inyuma
kuko abantu batagicuruza nk'uko bacuruzaga. Bacuruza buhora n'ujya guhagasanga bafunze.
Isaha bashyizeho ya saa kumi n'ebyiri abantu niho baba bavuye ku kazi. Nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha.
Byahindutse nabi, rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi. Imaze kuburara inshuro imwe kandi n'uno munsi ndakeka ko ndi buburare.
Ubuzima buri kuba bubi.
Nk'ubu kuva mu gitondo turicaye, sibye umuntu umwe twakiriye muri ateliye yose, kandi nta cyizere dufite ko turi bubona abandi kuko amasaha yo gutaha ari kwegereza.
Ubuzima buri kuba bubi cyane.
Bwabaye bubi.
Ubuzima ndabona bwabaye bubi kabisa.
Abo ni abaturage bo mu mirenge ya Rubavu, Gisenyi na Rugerero. Ijwi rya Amerika yavuganye nabo kuri uyu wa mbere. Ni ku munsi wa gatanu nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi atanze amabwiriza ashyize akarere ka Rubavu muri guma mu karere, akanabuza ingendo kuva saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo muri aka karere. Gatabazi yavuze ko atanze aya mabwiriza ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa cumi na kabiri uku kwezi, kandi ko aya mabwiriza agamije gufasha inzego zibishinzwe gukurikirana neza no kugenzura icyorezo cya virusi ya corona zifatanyije n'abaturage. Aba baravuga ku isaha abacuruzi bafungiraho iri kubatera igihombo.
Gufunga amasaha abantu nibwo baba bari kuva mu kazi bakeneye kujya guhaha.
Cuza ibijyanye n'amakara, igihombo cyo ntabwo cyabura kuza. Mbona mibare nari nakora, ariko igihombo cyo kiba kirimo kuko buri kubireba kuko ari nk'ukenera kuza kugura amakara akaba yayabura.
Ntihabaguhamagara bakubwira ko bakabuze?
Yego barahari.
Ku munsi uhamagarwa n'abangahe?
Hari n'igihe na batanu bageramo umuntu akabwira ko yatashye.
Hari akazi ko gucuruza isambaza, saa moya ni mu rugo, saa kumi n'ebyiri ni ugufunga. Nka mbere ni urugero, nimba naranguraga ibiro bitanu, ubu nsigaye ndangura bitatu kugira birangire vuba. Hari n'igihe tubicyura ugasanga ni igihombo.
Intero yaba twasanze mu nzu bakoreramo inkweto zizwi nka Made in Rwanda ni imwe n'iyaba bamaze kuvuga ko ubucuruzi bwabo bwatangiye kwakubita ikiro.
Nk'amafaranga turi guhomba aho biriya byemezo bitangiriye hagabanutseho nka 70%, dusigaranye nka 25-30 gutyo.
Ntawaza gukoresha inkweto atari bugende. Umuntu aza kuzikoresha ari uko ari bujye i Musanze, ari bujye i Goma.
Ubu turi saa 8:54, nta mukiriya urabona ukoza gukoresha inkweto.
Yaje umwe ari nawo ndi gukorera ubu ngubu, ariko nkeka ko yamasaha ari bumfate n'ubundi ataje kuretira cyangwa se kugombora.
Kurutwa?
Yego. Yagombaga kumereza amafaranga 300,000. Inyungu umuntu aba afite nk'igihumbi.
Ubwo si igihumbi. Nk'abantu dufite abana nuko tungana uko twese, ntabwo cyadukwira. Hano turi batatu.
Abana bazunguzayi twahuye saa 9:16. Uwa mbere acuruza inyanya, uwa kabiri amafi.
Uko wagiye akaba ari kutaha. Ikiri kubitera ni kuma mu karere kubera ko umuntu yajyaga gushaka nk'imari muri Ngororero cyangwa se mu Ruhengeri, umuntu yageze hano akabonamo akanyungu. Mbere natangiraga saa mbiri saa sita ngaba ndatashye ngaba mfite nga 4 cyangwa 5 byanjye
by'inyungu.
None ubu mfite cya 5.
Ndabona ibasesa naho yuzuye.
iruzuye ku munsi wejo naratashye nahana n'ikintu mbonye izindiza nagaru uyu munsi
turi kugenda kurangura ibintu tukabicyura ntitugurishe nguko twagurishaga izisaha nabaga narangije wenda se nkambonye nka bitatu by'inyungu imari narangwe yose ndacyayifite
abamotari nabo barataka aba twese dukubitana tukimara kuvugana n'aba bazunguzayi
bere bitarahinduka n'umuntu baga mfite 8-7 byanze mu muhanda
kano karebwe nakubukira rugendo kaba kagizwe n'abava hirya no hino none naba mu karere gusa
kuma mu karere nyine ukwari no kuguma mu rugo buriya urimo urabona y'abantu batari guhahirana kubona umugenzi gusinyaye ngo tugende nizabuntu gushaya yuko twinjira no mu mavene hose ubu ngubu nanwera isasi ya bitatu maze gukoreramo 2500 urukumva ngo isinda yagaruza
abo twavuganye bose uko ari 11 bafite ubwoba kuguma mu rugo ya kabiri yabiri mu nzira aba ni bamwe muri bo
turabyiteguye rwose kuguma mu rugo nibwo twabone imibare izamuka gucya mbere twagiye muri guma mu rugo hafashwe abantu 200 none ukumva ngo hafashwe abantu bageze muri 400
cyane ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka abantu batubahirije nk'amabwiriza leta yashizeho
byashoboka ko no mukanya mfite umwana biga ku ishuri muri Rubavu nagiye ko nambonanga karere katanze urare ibizamini numva ngo bine nogo ni nabimenya neza bavuga ngo ari gushaka gukoresha ibizamini ngo bikorwe vuba ariko ntago namenya makuru neza siki niyo mpamvu niki
Ministri w'ubuzima Daniel Ngamije yumvikanye mu cyumweru gishize yerurira abaturarwanda ku icyemezo cya guma mu rugo ya kabiri kizafatwa nihagira bakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 arimo kwambara agapfukamunwa mask rigatuma iki cyorezo gikaza umurego
tubigira inshingano zacu mu kumukebura wikwemera ko umuntu akuvugisha atambaye maske kuko ashobora kukwanduza dukurikize amabwiriza yo kwirinda bitaraba ngombwa kwashyirwaho ingamba zikarishye zirimo naguma mu rugo ya kabiri kandi tuzi neza ingaruka yagize
abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo barasaba buri wese kwitwararika yubahiriza ingamba zashyiriweho kurwanya virusi ya corona kugira ngo hatabaho guma mu rugo ya kabiri nabo bemeza ko yazonga abantu ubongeraho ko leta ifite ishingiro ryo kuba yarashyiriyeho aka karere ayo mabwiriza kandi ko hari n'abarenga ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya corona
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko inkingo za COVID-19 zihabwa ibihugu bikennye kurusha ibindi ku isi binyuze muri gahunda ya COVAX zigenda zibura muri iki gihe icyorezo cya COVID-19 gikomeje guca ibintu. OMS iravuga ko ishyigikiye gahunda yo gushyiraho aho kuzikorera ku mugabane wa Afrika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na muganga Com Konakuze impuguke mu byerekeye ubuvuzi bw'indwara z'ibyorezo. Ku murongo wa telefone i Bruxelles mu Bubiligi yabanje kumubaza ibyerekeye ibura ry'izo nkingo.
Biragaragara yuko nk'uko twafise kwivuga ikiza gikomeza kiyongera mu bivyo bihugu bya Afrika n'ibihugu bitateye imbere. Tukabona yuko gitera kigabanuka muri ibi bihugu biteye imbere kubera ingamba zo kwirwanya zashyizweho. Hanyuma inshanjo n'ibyo zigize iminsi zabuze arizo bita inkingo abanyarwanda zabuze kubera ngira ngo muri iminsi izo mwarabuye yuko ubundi ikigo cyahora kizitanga cyari ikigo cya OMS cya COVAX nacyo zikura kuri Serum Institute of India no kuvuga ubuhinga bwakora zirya canjo nyinshi za AstraZeneca none nabo urazi ko bari bagize iminsi bari mu kiza kiyongeye cyane baca bafata imigambi yo kubanza kwiha nk'uko kwajya burayi babanza kwiha imbere yuko baja guha abandi n'ivyo rero icyaje naho biri hama hari naho nuko tubona yuko hariho n'ibihugu byo muri Afrika bifise ibibazo byo kutemera neza ico kiza ngo bakirwanyeho gikwiye haba mu buhinga haba mu bumenyi no kurondera ingene bakirwanya bakagipima kugira bakirwanya
kuba OMS yashigikiye ishigwaho ry'ibibanza byo gukoreramwo izo ncandago mu karere ka Afrika nibaza ibihugu byatororokanijwe harimwo Maroc harimwo Misiri harimwo Tunisia u Rwanda na Afrika y'Epfo nibaza ko kuri ico kibazo kw'ivyo bizoshobora korohereza uronsa izo ncandago ziko zirakena muri iki gihe
muri iki gihe kandi bazikeneye ubucanjane kuko ikiza gihugu gitera kiyongera ivyo bizoba nk'uno mwaka benshi bayiteze yuko mbere igihugu cya mbere kizoba kibana Misiri cyangwa Senegal cyangwa Afurika y'Epfo ariko ntibyitezwe muri iki gihembwe cya hagati uzosanga bigiye kuba bibyaye vuba vuba mu bice byo mu mpera z'umwaka
hari n'ikindi kibazo gikunda kwibonekeza mu bihugu bikenyana cyane cyane muri Afurika n'izo nke ziriho izo ncanco hari uburyo bwo kuzibika butoroshe
iyo bagiye gucandaga nko mu bice byo hagati mu gihugu no kutazikoresha n'ingoga zigatakaza igihe kandi zari zikenewe ico kibazo co mona co torego nyinshi gute
ni kibazo kijanye n'inge na mareta yafashe ico kibazo cico kiza ronyanganda covid 19 kuko ugiye kubiraba igihugu n'ibifata co kimwe irango n'ivyo mubona hariho bimwe bifata ingamba zeruye hakaba n'ibindi bifata minenegwe mbere ugasanga nta n'uburyo buhagije bagize bashiramo ugasanga abaganga ntibahawe ivyigwa vyo kunonosora iyo ngwara ngo bayipime bayigenzure hanyuma ntibaronke ntibayivura ntibabizi neza ugasanga rero n'ibikoresho vyo kubika imiti canke vyo kuvura abagwayi n'ibigo vyo kubakurikirana ugasanga ntibifise ibikwiye ivyo vyose nivyo tubona muri ivyo bihugu vy'iwacu ni naco gituma naho zo canjo kugira ngo zishikire neza umunyagihugu wikeneye gucanjwa bizoba bifata urundi rugendo rurerure
muri make cyane mu kurangiza mu kurindira ko ivyo bibazo byose bitoregwa inyishu kuko ico kiza co ntikiriko kirarindira ngo gitenyenye ngo izo ncanjo ziboneke ku banyagihugu bahanura iki mu bihugu nka cyane cyane muri Afrika mu kurindira ko izo ncanjo ndago ziboneka uko bwo kwifata kuri ico kiza muri make
abanyagihugu burya barigishwa bacigishwa ivyo kiza hama bacigishwa inyifato hanyuma ivyo navyo bikogwa na mareta iyo rero mareta iyo nyene haraho atangaza yuko kumbe bafise ukuri kundu bakigwanya bavuga ko bakurikirana ivy'Imana akaba ari bavugirana ivya gakondo birya vya kera urumva biraheza rero bigatera ubujijo abo banyagihugu rero abantu b'inzobere abantu umushikiranganji bwa leta bw'amagara y'abantu bwose botegerejwe guhereza ibimenyetso bikwiye n'ibitigiri bikwiye n'ubuhinga buhagije bwo kurwanya ico kiza niho hagaze ikibazo nico tubona ikibazo n'ibyahagaze cyane cyane ku banyagihugu ihagaze kuri abo babari imbere yabo babiri kimwe n'abaza kwifata imbere y'ico kiza ronyaga cya COVID-19
turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze cyane
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika n'umwanya w'ikiganiro Amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda kubyaranza Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mutegurirwa kandi mugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu 1989 Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ruvuga ko gutwika ibendera ry'igihugu mu myigaragambyo atari icyaha. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Ibendera ry'igihugu ni iki? Rigaragaza iki? Urubuga encyclopedia.com ruratubwira ko umunyabwenge w'umufilosofa witwa Paul Tillich wabayeho kuva mu 1886 kugera mu 1965 yanditse ku ibendera ry'igihugu ari kimwe mu byerekana ingufu, igitinyiro, ubudahangarwa n'icyubahiro by'igihugu rihagarariye. Kurigabaho igitero bigaragara nko kugaba igitero kubunyagasani bw'abaryibonamo. Bene icyo gitero gifatwa nko kurenga kuri kirazira. Encyclopedia.com igakomeza iti gutwika ibendera ry'igihugu ni ikimenyetso kigamije gukubita inkuba no guhungabanya ababireba. Naho urubuga lawyers.com rusobanura ko ari uburyo bwo kwigaragambya udakoresheje amagambo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutwika ibendera ry'igihugu byabaye cyane cyane mu myigaragambyo y'abaturage bamaganaga intambara Amerika yari mirwana muri Vietnam kuva mu 1955 kugera mu 1975. Byakubise inkuba kuko abandi baturage benshi babonaga ko ari sakirirego. Leta 48 kuri 50 zigize igihugu zashyizeho amategeko arengera ibendera. Inteko ishinga amategeko y'igihugu cyose Congress nayo mu 1968 yemeje itegeko ryiswe Flag Protection Act, no kuvuga itegeko rirengera ibendera ry'igihugu. Rivuga ko kugaba igitero ku ibendera ari icyaha gihanwa n'inkiko mu gihugu cyose. Mu kwezi kwa 8 1984 insoresore zitwaga Revolutionary Communist Youth Brigade, umutwe w'urubyiruko rw'ishyaka ryitwa Revolutionary Communist Party, bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagamije kwamagana politiki y'umukuru w'igihugu w'icyo gihe Ronald Reagan. Muri iyo myigaragambyo, umwe muri abo basore witwa Gregory Johnson yatwitse ibendera ry'igihugu. Abari kumwe nawe babigize nk'ikirori, nyamara nta muntu n'umwe wakomeretse ku mubiri. Ariko abaturage benshi babibonye bo byarabakomerekeje ku mutima kandi birabahungabanya. Kugezaho umwe muri bo witwa Daniel Walker yasakumye ivu ryose ajya kurishingurana n'icyubahiro iwe mu rugo. Gregory Johnson we n'abandi bari kumwe batawe muri yombi bashyikirizwa urukiko. Yaraburanye aratsindwa. Urukiko rwamuhamije icyaha cyo konona ikimenyetso cyubashywe, icyaha cyari giteganijwe mu mategeko ahana ya leta ya Texas. Yakatiwe gufungwa umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari $2,000. Gregory Johnson yarajuriye nabwo aratsindwa. Yasubirishijemo urubanza rwe mu rugereko rusesa imanza rwa leta ya Texas, noneho aratsinda. Mu myanzuro yabo abacamanza bavuze ko leta ya Texas idafite ububasha bwo kumuhana kuko itegeko nshinga rirengera igikorwa cyo gutwika ibendera ry'igihugu nk'uburyo bwo kuvuga no kwerekana ikikuri ku mutima nta nkomyi nta nkurikizi, kandi ko icyo gikorwa kitigeze gihungabanya amahoro. Leta ya Texas noneho niyo yajuriye ijuririra urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose. Nibwo rero rwaciye iteka ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu 1989 ruvuga ko gutwika ibendera ry'igihugu atari icyaha, ahubwo ko ari uburyo bwo kwerekana ibitekerezo bya politiki, uburenganzira bwo kuvuga no kwerekana ikikuri ku mutima burengerwa n'itegeko nshinga. Bityo rero ko kubihanira umuturage witwa Gregory Johnson binyuranyije n'itegeko nshinga. Ijwi rya Amerika. Nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga Congress yarongeye muri uwo mwaka w'1989 mu kwezi kwa cumi, yemeza irindi tegeko rirengera ibendera ry'igihugu rivugurura iryari risanzweho. Ku itariki ya 30 y'uko kwezi kwa cumi, Gregory Johnson n'abandi bantu batatu bagiye imbere ya Capitol, ingoro ya Congress mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC, maze bahatwikira amabendera atatu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batawe muri yombi barara muri kasho. Bukeye abashinjacyaha bavuze ko badashobora gukurikirana Johnson kubera ko badafite ibimenyetso simusiga, we rero ahita yitahira. Ariko bashyikirije urukiko babandi batatu bari kumwe nawe babarega kurenga ku itegeko rishya rirengera ibendera ry'igihugu. Urubanza rwabo narwo rwarakururanye ruza kugera mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose. Noneho ku itariki ya 11 y'ukwa gatandatu 1990 rurongera ruciteka rwemeza ko aba bagabo barengana kubera ko itegeko nshinga ribaha uburenganzira bwo kugaragaza icyo batekereza nta nkomyi. Ni ukuvuga rero ubungubu amategeko yemerera abaturage kuvuga icyo bashaka batwitse ibendera ry'igihugu cyabo ntabwo ari icyaha. Uko bimeze kose ku baturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gutwika ibendera ryabo ry'igihugu cyabo ni sakirirego nubwo bwose amategeko abibemerera nk'uburyo bw'imyigaragambyo ya politiki. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru, aha niho dusoreje ayo muri aka kanya. Turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Facile Gabehu niwe wamfashije kwegeranya aya makuru, yari ahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu izina ry'abagenzi banjye ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.